Murumva ijwi rya Amerika. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio abatwumva muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi ndabaramukije. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Twasanze nko mu gatumba hinjira bene gihugu benshi cyane barenga 600 ku munsi. Twaciye turongera uburyo burenze ibyo bikoresho dufise, aho tuzoshyiraho scanner abenegihugu bakarengana, hanyuma icyuma kikaba icyo kigenda kibona ingene byifashe.
Uwo ni muganga Tade Ndikumana, ni minisitiri w'ubuzima mu Burundi. Aravuga zimwe mu ngamba bafashe zo gukumira indwara ya Ebola ku bantu binjiye baturutse mu gihugu giturenye cya Congo. Iyi nkuru kimwe n'indi yerekeye ko abashakanye bashobora kujyana kwa muganga mu gihe cyo kwipimisha indwara ya SIDA, ndetse n'ikibazo cy'abaturage bo mu karere ka Gasabo ku murenge wa Nduba binubira ko inzego zibishinzwe zitinda kubishyira imitungo yabo mu gihe aho batuye hanyujijwe ibikorwa by'inyungu rusange. Izi nkuru zose turazibagezaho mu kanya gato mu biganiro byacu. Mbaye mbararitse, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Reka duhera amakuru y'isaha ku Rwanda. Bamwe mu baturage bo ku murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo muri Kigali bakomeje kwinubira ko batinzwa kwishyurwa imitungo yabo mu gihe aho batuye hanyujijwe ibikorwa by'inyungu rusange. Ni inkuru tugeze na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi ukorera i Kigali.
Ni kenshi abaturage bavuga ko bangirijwe imitungo mu bikorwa by'inyungu rusange, ariko bikarangira batabonye ubwishyu bakeneye. Mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo harimo gutunganywa umuhanda uzashyirwamo kaburimbo. Abawuturiye bamwe bemeza ko bahawe ingurane, abandi bakavuga ko batanabaruriwe imitungo yabo yangijwe.
Mu gihe ibikorwa byo gukora umuhanda byatangiraga, baraje bazana imashini ziritura urukuta rwange rw'amabuye, ikibazo mburu wakimfasha.
Nje baza kubara bambariye metero imwe mu gihe cyabo cyo kuza gusenya ngo bakore umuhanda, bafata metero 280. Niba bakubariye metero imwe bashaka gutwara izindi 2 z'agatuza.
Negeranye n'abandi baturage, umuturage wo ku ruhande rwanjye baramubariye, n'uwo munsi baramubarira, ariko nje ntago bigeze bambarira.
Nuko ndi umunyarwanda ndikavukire kaza abandi banyarwanda. Niba abunyamahanga ufite ubutaka mu gihugu bagiye kubutwara bakwishyura.
Aba baturage bavuga ko bagiye kumara umwaka bashakisha uwabakemurira ikibazo, ariko bikarangira badahawe igisubizo gihamye.
Bo barambwira bati nta kintu tuvugana nawe, twe dukora imihanda uzagiye ukarere. Bimaze imyaka 2 nabuze uwandenganura.
Ikibazo mbabwiye ati ntago byashoboka ko musenya ahantu mutabase, bantegeka kwandikira umukuru w'akarere ngo niwe uzagikemura. Nta niba twarakubariye metero imwe tukatugiye gufata ibingibi bijya hejuru usenya amabati wegeze y'ibaraza, twebwe tubona umuhanda.
Navuze ngo bambarire, bavuga ko umunsi injeniyeri w'akarere ambwira ntago bajya babara munsi y'umuhanda.
Umuyobozi w'akarere ka Gasabo Bwana Rwamurangwa Steven yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ku kibazo cy'abaturage bo mu murenge wa Nduba bagikemuye, ariko yizeza abasigaye ko bazabikemura mu nama rusange bahuza n'abayobozi.
Usibye wenda umuturage umwe cyangwa babiri bafite utubazo twihariye turibuze gukurikirana, ariko ubona abenshi twarabishyuye, ndetse n'abo ngabo ushobora gusanga bamwe barishyuye ariko harugaruka atariko inzu yanjye ndashaka ko muyijyana yose, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubundi bikeya bisigaye byuje kurekarama, wenda yuko hari ikibazo yagize, hari n'ibyo baterwa na wenda na rwiyemezamirimo. Hari nk'utegereye umuhanda nta nicyo tumushakaho, umuhanda utazahanyura, ariko rwiyemezamirimo akahaparika imashini wenda zikagira n'ibyo zangiza, ati nimunyishyure. Ibyo rero nibyo tuzakemura, tuzabikemura ejo mu nteko z'abaturage.
Mu mpera z'umwaka ushize ubwo Minisitiri w'Intebe yari mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda avuga kuri politiki y'imihanda, hagaragajwe ko hari aho Leta yica amategeko mu kwimura abaturage ku nyungu rusange. Senateri Bizimana Evariste yari yavuze ko Leta y'u Rwanda ikwiye guhagurukira iki kibazo kigakemurwa mu maguru mashya, amategeko adakomeje kwicwa.
Hari itegeko rijyanye no kwimura abaturage ku nyungu rusange ririmo riricwa cyane. Mu masezerano hariho kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyita kuri expropriation. Icyo badusobanurira ni ukuvuga ngo babarurira abaturage ngo basanze hari indangamuntu zituzuye, ngo basanze badafite konti, ariko ibyo bikaza nyuma y'uko umuhanda wuzuye. icyo ni kibazo leta yagombye gushyiramo imbaraga kuko babarura hakorwa etude y'umuhanda uzubakwa batanga isoko bagera kuri finalite kugira ngo umuhanda ukorwe icyo gihe cyose itegeko twarikishe.
Itegeko ryerekeye kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange rigena ko indishyi yemejwe yishyurwa mu gihe kitarenze iminsi 120. Gusa akenshi ibi ntibikunze gukorwa kuko hari aho usanga haba hashize imyaka irenga umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu abaturage batarahabwa ingurane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru wadutariye, kandi twizere ko n'abandi bafite ikibazo nk'icyo na mwese mwatwandikira ku rubuga rwacu rwa interinete ni radio yacu @gmail.com cyangwa se kuri Facebook yacu tukavugana. Nuri dukomereza amakuru yacu mu Burundi, aho leta iteganya gushyira ku mupaka wo mu Gatumba icyuma kabuhariwe cyo gupima ko abantu baba muri Congo bataba baranduye indwara ya Ebola. Iyi nkuru tugezeho n'umunyamakuru wacu mu Burundi, Raymond Zimana.
Mu vyaranguwe mu mwaka wa 2018 mu gisata c'amagara y'abantu nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje aramutse ubwo bushikiranganje no kugwanya ko indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ishika mu gihugu c'u Burundi. Muganga Tade Ndikumana yemeza ko ku mipaka yose hinjirira abanyagihugu bava mu gihugu ca Congo hashizweho abaganga basuzuma binjira ko batinjiranye iyo ndwara. Ariko muri ico gikorwa umushikiranganje w'amagara y'abantu yemeza ko hari agahaze kuko hari ahinjirana abantu benshi bikagorana kubasuzuma, ariko gituma hagiye gushirwaho ivyuma bifasha iryo suzuma.
Twasanze nko mu Gatumba hinjira bene igihugu benshi cyane barenga 600,000 ku munsi. Twaciye turondera uburyo burenze bijya bikoresha dufise aho tuzoshiraho scanner abene igihugu karengana, hanyuma icyuma kikaba ico kigenda kibona ingene byifashe. Icyuma cya scanner kandi ni muri indwi nyine bariko barabishyiraho, tuzokina no kuri aeroport kugira ngo byorohereze bajya baganga.
Kiretse ibyo gusuzuma, ubwo bujikiranganje bwemeza ko ariko harakogwa ibikenewe ku buryo naho iyo ndwara yoshika mu gihugu itofata abanyagihugu benshi, kandi ko ubu iyo ndwara ishobora gupimwa mu gihugu cy'u Burundi.
Turiko turashyiraho n'ibigo bizoshobora kuraba yuko by'ukuri ata muntu n'umwe yoba yaciye hariya canke hino kugira ngo yohava yanduza abene igihugu b'Abarundi. Muri bwo rero twashizeho ni mashini nshasha haje muri NSP ishobora gupima umugera wa Ebola, kuko kare ubwo ntabwo twari dufise. Ubu rero nubona yuko biketse ko indwara ya Ebola hari buryo ngaha mu Burundi bwo gushobora kumupima tukemeza neza yuko ari indwara ya Ebola canke atari yo.
Iyindi ndwara yagarutswe ko nubwo bushikiranganje ni kiza c'indwara yakorera, ahubwo bushikiranganje bwemeza ko ico kiza catanguriye mu ntara ya Rumonge kiriko kiratuzwa. Aha muganga Tade Ndikumana yemeza ko mu bantu 150 bari bagwaye iyo ndwara mu Rumonge hasigaye 4 mu bitaro, nayo kubarenga 30 bari bagwaye iyo ndwara mu gisagara cha Bujumbura hasigaye 5 mu bitaro. Uyo mushikiranganje ariko asaba abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku kuko imigera y'iyo ndwara icibonekeza mu mazi y'ibiyaga n'inzuzi.
Ubushakashatsi twagize mu kigo YNSP twasanze by'ukuri imigezi y'amazi yisuka mu kiyaga cha Tanganyika cyane mu kiyaga harimo ijya migera, kuko twaragerageje kuraba mbega iyo migera bivahe. Ibyo rero byumvikana yuko hariho abene gihugu bashobora kuja kuvoma amazi yo muri Tanganyika basanga bariko barayanywa batayabirije, tugihe rero biroroshe kwandura. Mugabo ikiza nuko bomenya ko isuku ari ngombwa kandi ko ariyo mpinzo na cyane cyane ku ngwara zose zifatira ku myanda.
Abajije kubijanye n'ibitigiri by'indwara ya malaria byasubiye kuba umurengera, umushikiranganje w'amagara y'abantu aremeza ko ibyo bitigiri biboneka mu turere tumwe tumwe nka Kirundo na Muyinga. Ndikumana akavuga ko mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu vyama bimeze uko, kuko imibu iba yagwiriye bifatiye kwihindagurika ry'ibihe. Ariko agashima ko Burundi butarasubira ku rugero rw'ikiza c'iyo ndwara. Ubwo bushikiranganje busaba abanyagihugu gukoresha neza imisegetera no kwitura amavuriro hakiri kare, kuko imiti ya malaria itangwa ku buntu. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
masegonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Nijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwese kandi turabashimira mwitebera gahunda zacu buri munsi.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa nijwi rya Amerika.
Reka tugume mu Burundi. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzego zibishinzwe bwerekanye ko mu gihe umugore n'umugabo bajyanye kwa muganga bagaherezwa hamwe inama z'uko bakwita ubuzima bwabo bigira akamaro kanini. Ibi bigaragara cyane ku bipimisha indwara ya sida nk'uko umunyamakuru wacu Francine Ndiko ndiho ku bwayo uri Bujumbura abitugezaho muri iyi nkuru yateguye.
Ngajya mu byiyumviro byo kugira ngo nje kuraguza haraho.
Amazi imyaka ine yitura ikigo cishira hamwe INSS Bujumbura kimukurikirana ari naho yamenyeye ko agwaye. Ni naho twamusanze ari kumwe n'umukenyezi wiwe wo mutama w'imyaka irenga 60 atuganirira ko ari we yagiye kwipimisha ubwa mbere abonye ya magwaragurika. Iminsi ya mbere ho yibaza ko ari birozi.
Cyamfashe ari kugwaragurika singira amagara meza ngajya mu byiyumviro byo kugira ngo nje kuraguza haraho byo bari biruzi ariko igihe mbonye abandi bari ko baraza ngaha kuri anesense najyo narifashe mu cyumviro ndi reka najyo nje kuraba mu kwipimisha narashitse baranyakira barampima amaraso kuvyo kuri ntibande bije basanze ati nta yindi ngwara urwaye ni wa mugera.
Atubwira ko kwiyumvira iyo yanduriye atari cyo yasanze gikenewe nyabona ngo yihutiye kwivuza no kuje gupimisha uwo bubakanye cyo kimwe n'abana bane bari bafise.
Cya ndiyumvira ahantu nawanduye mbona yuko umenga nibisanzwe sinorinda kuronderaho nawanduye foko nifuza gusankaraba ko mbwira. Aho bambwiriye yuko ndawufise naciye mbona yuko ntashobora kugira ngo nihangane kunja kupimisha uwo twubakanye na wene basanga wamubwira arawugwaye nsanga n'abana harimwo abafashwe n'iyo ngwara nabo twabandanije tuvugwa ngaha abana babiri bagwaye mu bana bane twe twivuza nk'uko nyene bisanzwe ni nacyo gituma ndavuga nti hari kibi cyoba kirimwo kukubwira. Aho ngeze ubu ndashimira abaganga.
Umukenyezi wiwe naho vyamugoye ubwa mbere kwakira bahavuye batahurana ubu bakaba bavyumva kumwe.
Aye kubimbwira mbicyakirabize n'ivyo nibiba nuko inago mbivyakira nabe ndaruka mukuru turavyumva tuvyumva kumwe utwara vyakirie gusa byaturumbanje kanya gatoya twibyakira ariko abaganga ngo baradufashije ngo baduhe impanuro tako batagize n'ukuri. Babirahera turabana neza nta kibazo dufise.
Ntimujyana mutanatana kw'amashamvu?
Oya, gusa ikibazo dufise ubu hageze igihe tugira ikibazo cy'abana. Ntitume gasatana azi ko hari umuntu uje gusanga amatanye kw'akantu. Abana ko bibaza ati mbabana nibakura zubigenza gute.
Leonia Nizigimana ajejwe igisata c'imibano mu ishirahamwe INSS Bujumbura. Mu gisata bajejwe babona ko inyigisho zitangwa kububakanye zifise akamaro iyo baje bari kumwe.
Kenshi abagabo baravuga ngo genda wewe ngo niyo ngo inyishu zo bufise ngo niyo nzoba mfise ariko twebwe suko twabitahura byari byiza yuko ko abagabo baherekeza abakenyezi babo kuko iyo bagiye kwa muganga baraharonkera inyigisho nyinshi byari byiza ko bazironkera hamwe kugira ngo bazumve kumwe hanyuma rero zibafashe bombi kuko urugo ni babiri sumwe. Yaba bazananye ari babiri baje kwipimisha kubera yuko amagara meza kuri bombi aheza agafasha urugo kuko bazokwibaruka bombi bari kumwe tugasanga nivyo vyari kuba vyiza rero biratera ikibazo cyane. Yatipimishije ntamenya ko agenda n'umugera wa sida rero ahagendera nimba asanzwe afise imigenzo yo kuja arabonana n'abakenyezi benshi mu gihe ari uwo mugabo turiko turavuga usanga akiyaranduza abantu nawe nyine atanabizi hanyuma n'amagara yiwe agatera subira inyuma atamenye ko agenda n'umugera wa sida ngo yifate nk'uko abaganga bibahanura.
Urugo rushaka gute gutera imbere rushingira kukumvikana kububakanye ninacho gituma ibisata bitandukanye bikorera mu gukurikirana abagendana umugera wa sida bishira imbere ko umugore n'umugabo bose bicarana bagaheza bakaganira kubijanye n'ubuzima bwabo n'ubw'abana bibarutse. Francine Ndeo kubwa i Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri Kongo yatangaje amajwi ya nyuma avuye mu matora kwa gatandatu w'icyumweru gishize, nibwo yemeje ko Felix Tshisekedi ari uzaba perezida mushya. Mbere yaho gato ariko umuryango w'ubumwe bwa Afrika wari wasabye abanyekongo kuba we baretse gutangaza amajwi yavuye muri ayo matora. Hagati aho kandi hari imiryango n'ibihugu byo muri Afrika byahise bishimira perezida watowe wa Kongo. Mu kiganiro muri Sanga mu kanya gashize, mugenzi wacu Frederic Nkurikije yaganira n'inararibonye muri politiki n'ubanye n'amahanga zirimo ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana uri mu Faransa, ambasaderi Gamaleri Ndaruzaniye uri inaha muri Amerika n'umunyapolitiki w'Umurundi Leonard Nyangoma. Bibanze cyane ku cyaba kihije inyuma yo kutavuga rumwe ku kiri mu kibazo cya Congo ku muryango wa Afurika y'inzu bumwe. Leonard Nyangoma hano aratangira yumvikanisha uko abona icyemezo cy'umuryango wa Afurika y'inzu bumwe ku kibazo cya Congo.
Kubibonekeje muri iyi minsi heze ku nyifato y'ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika bita Union Africaine mu Gifaransa, ntibitangaje kuko aya mashyirahamwe y'abayuturere cyangwa ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika biracagoyagoya cyane kuko ibi byabashitse ku kibazo ku kibihugu cya Congo z'ubwa mbere biba birashika naho bafata ingingo ntibazihurizeko ntibazishyire mu ngiro ngiramaze kubyumva ingingo bafashe tuvuge uko Burundi n'inke zashoboye gukurikizwa. Hanyuma ikindi kibonekeje ni uko iryo shyirahamwe canke ayo mashyirahamwe y'uturere tw'ibihugu byo muri Afurika n'ukuri tutarikukira ntibirikukira kuko kenshi n'imfashanyo n'amafaranga bakoresha n'imfashanyo ziva hanze ziva mu bihugu bikomakomeye bituze by'i Buraya n'ibyo
ariko ivyo ntivyo wuza ko bavuga rumwe.
Hanyuma ikindi nibaza nuko ibi byashitse Congo birashika n'ubindi bihugu byinshi byo muri Afurika, hari aho bahora, hari aho bidodomba, ariko ubu wamengo basa n'abatumwe uko batariko barakora ibyo bemera kuri ibi byashitse i Congo.
Ivyo muvuze n'ibintu bihambaye cyane rwose, tura bigaruka ko basa n'abatumwe, icyo ni kintu gihambaye muvuze. Ariko reka imbere yaho duhe n'ijambo ambasaderi Ndaruzaniye nawe nyine agire icyo avuze ku kuntu abategetsi bo muri kuvye muri Afrika batavuze rumwe mu ntango kuvyerekeye amatora muri Congo eka n'ivyavuyemo.
Murakoze. Sinibaza yuko ikibazo twohera kuco abakuru b'ihugu ba Afrika bavuze kuko ni ibintu by'imigenderanire y'ibihugu, ni ibintu by'imigenderanire y'imigwi y'ibihugu. Ni ukuvuga rero iyo bariko baravugana baraba inyungu za Afrika cyane cyane mugabo n'inyungu zabo mu bihugu. Jewe ntibintangaza na gatoyi ko ibihugu bimwe bikeza uyihu cavuze ko yatsinze kuko ntibari muri iryo tora, biraba imigenderanire bafitaniye n'icyo gihugu batuma umuntu bavuze ko yatowe tutamukeje bizogenda kukiwacu. Ibyo rero ni ibintu bitodutera ubwoba na gatoyi s'ubwa mbere bishika. Icyo novuga ku byerekeye ingingo Union Africaine yari isabye, ibaza ko yasabye yuko kubera ko bavuga ko amatora atagenze neza, hari bamwe banse kwemera ibivuyemwo, bagira bati dufata akanya tugende guhanuza muri Congo twumve icyo twoshyigikiye ahubwira amahoro aguma ashyigikiwe. Iyo ngingo rero ukubwanje ko yari yafashwe n'ubwa mbere bishika muri Afurika, ko imigwi yose imwimwe murabona Union Africaine yose ikoranye na SADC, yakorana na EAC, yakorana na ECOWAS. ECOWAS nuvuga CEDEAO, EAC nuvuga ibihugu byo muri Afurika yo mu buseruko. CIGRR iraba ibihugu byo muri ibihugu ibiyaga binini bya Afurika. nukuvuga yuko bagomba kuja hamwe ngo bumve neza ikibazo bashobora guhanuza hanyuma baje gufasha ku Kongo kubuza ko hoba imigumuko. Kongo nayiti jewe narikukiye ingingo yanje niyi sentare yashinze ingingo. Kongo nayo nyine yashobora gushinga ingingo kuko ni sentare yayo. Gushinga ingingo rero bamaze kuyishinga abakuru b'ibihugu ntibari bakijyayo kuko icyo bagomba guhanura cyari gikemutse cyari gicigiyeheje kuranguma. Ubu rero igisigaye ku bwanje ni uko abakuru ba Afrika bobandanya bashyigikira ko ibishika byose hoba amahoro muri Kongo. Kongo itosubira mu ntambara yo kuryana kubera itora.
Ego
bari bashoboye kugira ingene bahana ubutegetsi perezida yahahora n'ukurikira yari intambwe ihambaye cyane ubwa mbere muri Kongo kuva bikukira. Iyo ntambwe yari ikomeye. Icyo bifuza ni uko abakuru bose muri Afurika bofasha kugira ngo ibibazo byose bije muri ibyo bironke ingene bije inama n'abanyekongo bahanuwe n'abandi kugira ngo babitorere inyishu mu mahoro batagiye mu ntambara.
Iyo ni intambwe ikomeye nk'uko mubivuze ariko reka duhe ijambo kandi na ambasaderi Ndagijimana nawe nyine agira icyo avuze ku kuntu mu ntango abo bategetsi bose muri Afurika batumvikanye ku kuntu ayo matora ariko aragenda n'ukuntu n'ibyavuyemo. Ambassadeur Ndagijima
urakoze nangiragira ngo mbanze ndamutse bagenzi banje duhuriye muri iki kiganiro kandi ndemenye nabo ku byo bavuze muri rusange. Nagira gusonga nongereho ko wakurikiranye ibyemezo by'iriya nama yabereye Addis Abeba yitwa ko yari inama ya Union Africaine. Nge nkeka ko mu by'ukuri ari inama yatumiwe na perezida wa Union Africaine muri iki gihe n'aba perezida bake bashobora kuba bafite ibyo bumvikanaho kuri Congo no ku migendekere y'amatora, ariko ntabwo ibihugu bya Afurika byose byagishijwe inama. Ikindi rero ni ukureba abari muri iyo nama, cyane cyane abashyizwe imbere ngo nibo bazajya kureba abategetsi ba Congo ari abasanzweho Kabila na bagenzi be ari n'umushya wari umaze gutorwa n'abo muri opposition. Ntabwo byashobora kugenda neza, twese tuzi sensibilite ya kiriya kibazo mu karere k'iwacu. Sinumva ukuntu delegation iyobowe na Perezida Kagame wo mu Rwanda na Sassou Nguesso abantu batigeze bagaragaza ko mu bihugu byabo nabo bageze intambwe ya demokarasi, abantu bagiye bitoresha ku ngufu, nge nsanga nta somo bari guha abanyekongo. Ubwabyo byari bihagije kugira ngo uriya mushinga wa Union Africaine upfe kuko nta utanga ibyo adafite. Ariko noneho rero hakaba no kureba nyine politike yo mu karere, politike yo mu karere muri rusange. Ibihugu bikikije Kongo byose nibyo naheraho ntabwo byari bifite pozisiyo imwe, ntabwo byari bibonaga kimwe. Hari u Rwanda, hari u Burundi, hari Uganda, hari Tanzania. Muri ibyo mvuze hari bibiri byahise bibwira Perezida Tshisekedi mushya ko bimushyigikiye, hakaba noneho n'abandi babaye nk'abaceceka bategereje kureba uko bizagenda. Ikindi ni uko icyemezo cyafatiwe Addis Abeba ni icyemezo kidafite ubunararibonye, kuko twese tuzi ko ari amatora yari amaze imyaka ibiri asubizwa inyuma, bakavuga bati amatora azaba muri uku kwezi kwagera, bati twongereho umwaka, kuvuga ngo bongere bayasubiremo cyangwa bongere bajye kubara amajwi ku muntu uzi RDC Congo, igihugu cy'abavandimwe bacu, ku muntu uzi ukuntu ari amatora yabahenze, uzi ukuntu impaka zabaye nyinshi mbere y'uko aba n'igihe yabaga, kuvuga ngo nibabisubiremo ubwabyo nsanga harimo ikibazo gikomeye cyane.
Yego,
bagomba gushaka ikindi batangaho igitekerezo, ariko kuvuga ngo amatora asubirwamo niyo haba habaye ibitagenze neza, ariko ibyo ntabwo byari gushoboka.
Yego, ntabwo bizashoboka. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Desire. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza? Ni Desire muri hehe?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Akazi na Kirundi ninde?
Mukundwa,
murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego, murakoze kwitwa Jamerika ko makano kanya nagiye manze nkenguruke ko mu mutwibuka nubwo turimo ibyo kutabumba kuri mirongo ya FM.
Yego.
Hanyuma mugabo, hanyuma ndiko ndagomba gushikiza icyumviro bibaye ngombwa ndashaka n'ikibazo.
Yego.
Nagiye manze ubwa mbere nkeze umuguru wajejwe gutegura amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma cyo kimwe na sentare yubahiriza ibwiriza shingiro muri icyo gihugu, bariko baratahura neza ko kurengera amatati y'ibya politike ari byo byonyine bishobora gutuma bateza imbere igihugu cyabo. urabona muri Kongo hahe bigiye kire kire umukuru w'igihugu Rwanda Joseph Kabila muri Antonga adashoboye gutunganya amatora mugabo birashika ikigo ciwe yateza gutwara kirahera hanyuma mugabo arashika haje umutima amenye amatora arategura arashaka umugura yategura ngo mugu nawo rero turavye mu byavuye mu matora waje werekana impartiality yani kuvuga kutagira uhagaze urerekana neza kuri ko atunganya amatora ari demokratike kibibe mapize transparentos wazi kure yero uno munsi nkigiye ivyavuyemwo ahanini bamwe nabandi muri bihugu byo muri Afrika bo babona ko atanyungu biza kuberekezaho navyo nyira mubona bace bahatangura kugira byama nama n'ibindi cyere ikintu cyane yibaza none ni kubera iki mu ntango bamaze kwaraho kabira ananiwe no gutunganya amatora ikintu cyo cyamaze kurangira imyaka ibiri yose gahera batavuye bagira cyo bakoze kugira ngo bamwerekane neza ko biza gutegura amatora mu gahunda munsi babonye imana icanye amatora akayategura akayati ndonga kareka kajaho umugu kayategura ndabe ibi nibyavuye mu gushika uno munsi ntanabwo yanabihakanye bariko batangura kuronda ibindi bintu abo je ndovuga ni bareke souveraineté y'ibihugu mbaje nka mutamanyango makuru inararibonye mu bya politique arazi nyene twatanguje urugamba rwo guhabuza demokarasi mu Burundi mbega abona gute ibyabaye muri Congo Kinshasa bishobora guha ikigwa kimeze gute mu Burundi
murakoze Désiré reka tumuhe ijambo nyangoma bari batangura kwishura ico kibazo mubajije reka avuge no kuvyerekeye ubwigenge bw'igihugu mwabajije duga ku ijambo umushinga nyangoma
mego urakoze kuri ico kibazo uyu mushinga ntaye Désiré abajije ico duvuga gusa nuko ico nemeraje yewe nuko ku kibazo cy'amatora igihugu cyo nyene n'abanyagihugu leta nibo bategerezwa gutegura ayo matora bakaronda n'uburyo bwo gutunganya ayo matora jewe ndi mu batemera kuva kera yuko ngo haza abarorerezi baje kuraba iby'amatora bajya abarorerezi baza bavuye ino iburaya n'ahandi nta n'ibyo babona babari n'abakenya
Reka duhe n'ijambo ambasaderi Ndagijimana nawe nyine agica avuze ko vyashikije na Désiré.
Urakoze ndagira ngo uvuge ko Désiré ikibazo cyari cyiza kandi biragaragara ko we ashyira imbere inyungu za Congo nk'abaturage ba Congo naho kuvuga ngo diplomasi ni urundi rwego. Nanjye ndagira ngo nongere ngaruke ku byabaye muri Congo nibyo nshima cyane. Nuko Perezida Joseph Kabila abantu benshi bakekaga ko azagaruka akongera kuba perezida akitoresha yaravuze ati njyewe manda ikurikira ntabwo nzabangirimo nk'uko mbese perezida Pierre Nkurunziza nawe yabivuze mu Burundi ariko noneho hongeraho n'ibindi bintu bikomeye byabaye amatora yo muri Congo nubwo hagiye haba ibibazo hirya no hino hari abapfuye hari abafashwe nabi ariko muri rusange ufashe igihugu nka Congo kingana uko kingana impande zose z'igihugu zarahagarariwe.
Ambassadeur ndaruzaniye namwe mugira ico muvuze kuvyashikije jo na Désiré mukubwa avuga cyane cyane kuvyerekeye ubwigenge bw'igihugu cyane cyane muri mu gihe cy'amatora no gutangaza ibyavuye mu matora.
Jewe nibaza yuko uko itora ryagenze uno mwaka muri Congo turavye iz'amategeko tukaraba n'ubwigenge bw'igihugu nta n'umwe yabivangiye intambwe ihambaye yari uko bashoboye guhindura ubutegetsi atantambari baye bagatora umuntu akaza ava muri opposition agasubira mu prezida yahoraho iyo ni intambwe ihambaye cyateye ubwoba nuko hari uwitoje umwe agiye ati jewe naho muvuze ko ariwe yatowe jewe ni sinatsinze kandi uwo nawe akaronka bamushikiye batari bake mu gihugu nka kereziya gatolika nawe yatumye nk'abantu bose bagiye observation y'amatora habati ibyo bintu n'ahatowe uyo hari umuntu wundi kibaza ko biza amajwi icyo cyo giteye ubwoba rero ingene bakitorera inyishu atantambaye ibaye yindi mu gihugu n'indi yahoraho ku bwanje rero souveraineté n'amategeko y'igihugu iyo akurikijwe neza abanyagihugu bagahimbarwa abantu bose barabashigikira none ubu abanyekongo bose barahimbawe nuko bashoboye guhindura neza amatora
turabashimiye rero bagenzi mugenzi wacu Frederic Nkundikire n'abatumira yo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho yaganiye ku kibazo cya Congo nyuma y'icyemezo cy'umuryango wa Afrika wunze ubumwe wasabaga Congo kuba wasubika itangazo ry'amajwi ariko Congo komisiyo y'amatora ya Congo igatangaza kuwa gatandatu yishize ikemeza ko Felix Tshisekedi ari we perezida wa Congo mushya. Namwe watwumvise ndabashimiye muri uyu mwanya nshimiye cyane kandi na Geoffrey Mutagoma washyize mu biganiro byacu byose by'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugira ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.